Iri nijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti, mwese turi kumwe mu biganiro n'amakuru tubafitiye kuri iyi saha. Kuri mikoro muri kumwe na Ange Fidene Niyongabo, kaze mu biganiro byacu kuri radio Ishuti ya Bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi, mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Uko ifaranga ryera ry'ikongo rifite agaciro niko byorohereza abakora ibyo bintu kubikora badahenzwe cyane, bari igiciro cyabyo kikaba cyakorwa guhangana ku ruhando mpuzamahanga.
Uwo ni John Rwangombwa, umuyobozi mukuru w'ibanki nkuru y'igihugu mu Rwanda, avuga kwitituka ry'ifaranga atari ikintu kibi cyane. Muhanuzi adasanzwe w'ishyirahamwe ONU Adama Dieng arerekana impungenge ku majambo yise ko aturira y'abategetsi mu Burundi. Ikinyamakuru kigimashe kisigari iraca ingufu zo ku rugero rwa 4 n'ibice bitatu cabereye mu gisagara cya Amatrice mu Butaliyani. Abagwanyi b'abakurde bavuga ko basubiye mu bibanza byabo mu buseruko bw'uruzi Euphrates. Aya makuru n'ayandi makuru twabateguriye turayabashikiriza ku buryo bunonosoye mu biganiro byacu byo kuri iyi saha, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino twabateguriye. Umuhanuzi adasanzwe w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kuvyerekeye gufata ingingo zotuma ihonyabwoko ritaba, Adama Dieng yerekanye impungenge ku majambo yise ko aturira y'abategetsi mu Burundi ashobora gukokeza ubwicanyi, harimo amajambo y'umutegetsi akomeye w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Pascal Nyabenda aherutse gutangaza. Dieng avuga ko mu itangazo ryo ku itariki 16 z'ukwezi k'8 umwaka w'2016 ryasohotse ku kibanza ngurukanabumenyi c'umugambwe CNDD-FDD, Pascal Nyabenda ico gihe yarayoboye uwo mugambwe yatangaje kwihonyabwoko mu Rwanda ryari rementanya ry'amakungu ryakoreshejwe kugira rikure leta y'abahutu yari ihari mu Rwanda ico gihe. Intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe ONU kubijanye no gufata ingingo zotuma ihonyabwoko ritaba, Adama Dieng avuga ko ibyatangajwe na Pascal Nyabenda bishobora kubonwa nk'uguhakana ihonyabwoko, kandi ko bishobora gutuma haba umwuka mubi hagati ya moko haba mu Burundi canke hanze y'imbibe z'igihugu. Mu itangazo ryiwe, Dieng avuga ko Burundi bubandanya kurangwa n'umutekano muke n'amakuru yerekeye icyozwa rikomeye ry'agateka ka muntu, harimwo ibyagirizo byerekeye ubwicanyi ndengerabutungane, ukuzimangana kw'abantu, gufata abantu bunyamaswa, gufunga abanywanyi b'imigambi itavuga rumwe na leta, abaserukira amashyirahamwe adaharanira ivyicaro vya politiki n'abantu bose bikekwa ko bagwanya leta ivyo mu buryo butubahirije amategeko. Adama Dieng yarerekanye impungenge ku vyerekeye ishami ry'imikangara ry'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD bazwi ku izina ry'imbonerakure, mu kuvuga ko babandanya kugira uruhara mu ityozwa ry'agateka ka muntu kandi ko bagabisha gukora ubwicanyi bufatiye ku bwoko. Dieng yibukije leta ya Burundi ko itegerezwa gukingira abanyagihugu bayo umuntu ataravye ubwoko bwabo canke imigambwe barimwo, hamwe no kwirinda ingingo izo arizo zose canke ingendo iyo ariyo yose ishobora gutuma haba umwuka mubi hagati y'amoko atandukanye. Mu gihe Ubutaliyano buriko buhangana n'inkurikizi z'ikinyamugigima gikomeye cyihaye inkumbi ku munsi wa gatatu, ikinyamugigima cyo gisigari yiraca ingufu zo ku rwego rwa 4 n'ibice bitatu cabereye mu gisagara cya Amatrice mu gice cyo hagati mu gihugu cy'Ubutaliyano. Icyo kinyamugigima cononye inyubakwa gituma abantu batekegwa n'ubwoba. Muri ico gihe abategetsi bajejwe gukingira abasivil batangaje ko bahitanywe n'ikinyamugigima gikomeye cyo ku munsi wa gatatu ari 241 mu bisagara bitatu byasenzikaye kurusha ibindi. Abantu 100 barakomeretse bakaba baravuwe. Abategetsi batangaza ko vyitezwe ko bemeza abandi bantu bahitanywe n'ikinyamugigima cyo ku munsi wa gatatu ivyo mu gihe igikorwa cyo kurondera abo babarokotse kibandanye. Gushika ubu abantu 215 baramaze gukurwa mu bisigarira vy'inyubakwa zasambutse ari bazima. Imigwi y'abajejwe gutabara babandanya kurondera mu mazu yasenyutse abandi bantu bo babarokotse ikinyamugigima cyo ku wa gatatu. Amasengero atari make n'izindi nyubakwa za kera vyarononekaye canke birasenyuka muri ico kinyamugigima. Abagwanyi b'abakurde mu gihugu ca Siria bashigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ko basubiye mu bibanza byabo mu buseruko bw'uruzi Euphrates. Ivyo bibaye umunsi umwe inyuma y'uko igisirikare c'igihugu ca Turkiya n'abagwanyi bacuditse naco bagize gitero mu gice cegereye urubibe. abagwanyi ubutegetsi b'abakurde batumye haba umwuka mubi hagati ya Amerika ibona ibabona nk'inshuti zikomeye mu rugamba rwo kugwanya leta ya Kiislam n'igihugu cya Turikiya kibabona nk'abagira iterabwoba bakorana n'imigwi y'abakurde b'abanyaturikiya bashaka kwiyonkora ku gihugu. Umuvugizi w'urunani ruyobowe na Amerika avuga ko abakurde bateye baja mu buseruko bwa Siriya kwitegurira igikorwa gishobora kuba cyo guhabuza igisagara cya Raqqa. Yamara ivyuko inteko zose z'abakurde zavuye mu gice kiri ku rubibe nk'uko byasabwe na Turikiya imbere yo kugira igitero muri ako karere ntibitomoye. Umushikiranganje ajeje w'imigenderanire wa Turikiya atangaje ko umushikiranganje ajeje w'imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry yavuganye nawe ku telefone mu gitondo cy'uno munsi kuwa kane. Atangaza ko yamubwiye ko inteko z'abakurde bo muri Siriya bazova mu karere kari ku rubibe na Turikiya. John Kerry yamubwiye ko Arabia Saudite kuganira ibikorwa vya gisirikare vya Amerika muri Siriya n'umuganwa Mohammed bin Salman n'abaserukira Bahrain n'ishyirahamwe ryo gufashanya ry'ibihugu byo mu kigobe cy'Abarabu. Kerry ariko arondera gushigikirwa mu rugamba muri Siriya imbere y'inama itegekanijwe n'umushikiranganje ajeje w'imigenderanire w'Urusiya Sergei Lavrov ejo ku munsi wa gatanu i Geneve mu Busuwisi. Radio y'Amerika i Washington DC mubandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino twabateguriye. Igipolisi cy'igihugu cya Afghanistan kimenyesha ko abantu 13 bapfuye abandi 45 barakomereka inyuma igitero cyamaze hafi y'amasaha 11 ku ishuri kaminuza American University mu gihugu cya Afghanistan ku mugwa mukuru Kabul kirangiye. Mu bapfuye harimwo abanyeshuri indwi, abapolisi batatu abararira iryo shure kaminuza babiri n'umuntu umwe ararira ishure y'impumyi iri hafi yaho. Ibyo byatangajwe n'umutegetsi mukuru w'igipolisi ku mugwa mukuru Kabul Abdul Rahman Rahimi ku ijwi rya Amerika Service y'iki Afghanistan. Atangaza ko abanyeshuri n'abakozi bo muri kaminuza American University 36 bari mu bakomeretse. Abakozi n'abanyeshuri barenga 70 baratabawe inyuma yuko bafatiwe mu nyubako y'ishure kaminuza American University. Ico gitero catangwe igihe bombe yaturika hafi isaha 12 n'igice zo kumuhingamo amasaha yaho ku munsi wa gatatu. Ivyo vyatumye haba kurasana kwamaze hafi yisaha mu gihe abajeje umutekano bishura. Abategetsi b'igipolisi bavuga ko babiri mu bagize igitero bishwe. Kizza Besigye umunyepolitiki atavuganwe na leta ya Uganda ariko asaba abanya Uganda bari hanze y'igihugu kubandanya baharanira demokrasi muri Uganda. Abasaba kuvugana na leta y'ibihugu babamwo, gusaba ayo leta kubafasha mu rugamba rwabo mu gihugu cyabo cy'amavuko no gukorana n'abari mu rugamba rwo guharanira demokrasi bari mu gihugu. Ivyo Besigye yabitangarije ijwi rya Amerika ku telefone mu rugendo arimwo mu gihugu cy'Ubwongereza ahazobonana n'abaganda baba mu mahanga. Mu mpera z'uku kwezi azoja muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Besigye yarekuwe inyuma y'uko atanze ingwate mu kwezi kw'indwi, inyuma y'uko afunzwe icamaso mu kiringo c'amezi atari make inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa kabiri muri Uganda. Ayo matora Besigye avuga ko yaranzwe n'ibintu bitari bike bitagenze neza, yatumye President Yoweri Museveni atsindira ikiringo kigira gatanu cyo kuyobora Uganda. Leta ya Uganda yagumye yaragiza Besigye n'abatavuga rumwe na leta ko bariko bagerageza guhungwa abanyigihugu. Ivyagirizo Besigye ahakana. Besigye avuga ko urugamba rwabo ari urugamba rudakoresha ingufu. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda aho banki nkuru y'u Rwanda imaze kuvuga ku ifaranga ry'u Rwanda ryataye agaciro kuva mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize kugeza mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka wa 2016 ku rugero rwa 6.9% urigereranije n'idolari ry'abanyamerika. Ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi.
Banki nkuru y'igihugu igaragaza ko ufatiye nko mu kuboza 2015 kugeza kuri 16 kanama 2016 ifaranga ry'u Rwanda ryataye agaciro ku kigereranyo cya 6.9% urigereranije n'idolari rya Amerika n'9.4% ugereranije n'iriyero. Ibi ngo byatewe ahanini n'ubuke bw'ibyoherezwa mu mahanga, ubwinshi bw'ibikenerwa gutumizwa hanze no gukenerwa kw'idolari mu bigo bitandukanye. Guverineri Rwangombwa yavuze ko ibi bidakwiye gufatwa nk'igikuba cyacitse mu gihugu ko hari ubwo bitanga amahirwe y'ubucuruzi ku nganda zo mu gihugu.
Biba bibi yo uko kuzamuka kw'igiciro cy'idolari bidashingiye ku bipimo fatizo by'ubukungu. Hakazamo abasangura mu nduru aho nibwo bavuga ko bigira ingaruka nini mbi ku bukungu mu gihe gito cyane. Ariko uko bigenda bigenda birushaho kutwongerera ubushobozi bwo guhangana ku isoko mpuzamahanga. Uko ifaranga ryera ry'ikongo rifite agaciro niko byorohereza abakora ibyo bintu kubikora badahenzwe cyane, igiciro cyabyo kikaba cyakorwa guhangana ku ruhando mpuzamahanga. Niyo mpamvu tuvuga ngo abantu bagombye gufata guta agaciro kw'ifaranga ko ari ikintu kibi kibi gusa ngo bihangayikishe ngo bisabe ko tuzana imbaraga zose zibaho kurwana n'icyo kintu. Ntigihinduke ngo byacitse ko ifaranga ryataye agaciro. Iyo bigendanye n'ibindi bipimo by'ubukungu ni ikintu kitagombye guhangayikisha cyane.
Rwangombwa yagaragaje ko kugeza muri kamena 2016 u Rwanda rwongereye ibyo rwoherezaga mu mahanga ho 16.5%, ariko amafaranga rwinjije agabanuka 2.4%. Ko kugeza muri kamena 2016 miliyoni 368 z'amadolari avuye kuri miliyoni 278 z'amadolari yinjiye mu gihe cy'umwaka 2015. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Emmanuel Hategeka yavuze ko mu gukomeza kugabanya ibyo u Rwanda rutumiza mu mahanga rukoresha ibikorerwa mu Rwanda, leta iherutse kwemerera abashoramari kubaka uruganda rutunganya isukari mu burasirazuba bw'u Rwanda. Uru ruganda ruzaba rufite ubushobozi bwo kugeza ku isoko toni 100,000 ku mwaka. Uru ruganda rwitezeho gufasha igihugu kugera ku ntego zacyo zo kwigira by'umwihariko mu birebana n'umusaruro w'isukari y'imbere mu gihugu mwaka w'2020. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda, rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane, twimakaze amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Amezi abiri agiye kurangira bamwe mu bakorera ubucuruzi bwo mu mabarabara mu Rwanda buzwi nk'ubuzunguzayi mu gisagara cya Kigali babonye amasoko y'ugucururizamwo. Naho bimeze gutyo, abo bacuruzi baracahanganye n'ikibazo cyo kubona umutahe ukwinjira muri ayo masoko, ku buryo hari na bamwe bayagiramwo byabayobera bagasubira mu mabarabara. Ibindi kuri inkuru turabishyikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu Eric Bagirubusa.
Marita Nyirabambogo ni umukecuru mugufi w'imibiri yombi utuye mu murenge wa Jabani Gasabo mu mujyi wa Kigali. Uyu mukecuru w'imyaka 64 y'amavuko ahiritse imyaka 35 akora ubucuruzi bwo mu kajagari mu muhanda buzwi nk'ubuzunguzayi mu mujyi wa Kigali. Kubera iyo myaka amaze muri ubu bucuruzi ku gataru k'imbuto cyane imireke, yamamaye ku izina rya nyirakuru w'abazunguzayi, izina yabwijwe rya Amerika ko ritamutera ipfunwe.
Nuko ndi mukuru mu bantu babanje gucururiza mu muhanda, niyo mpamvu rero navuze ko ndi nyirakuru w'abazungari, kandi koko ndi nyirakuru wabo, kuko ni njye wababanjirije. Ndi nyirakuru, ndabyemera kandi biranezeza iyo ndi kumwe nabo.
Ntabwo bigutera ipfunwe?
Ya, nta pfunwe bintera, ahubwo numva nishimye kuko ndi kumwe n'abana bato.
Nyirakuru w'abazunguzayi mu mujyi wa Kigali ni Kavukire wa Kigali mu murenge wa Gisozi yashakiye mu murenge wa Gatsata. Yari umugore wa kabiri akimara gupfa karamategeko ntacyo yamugeneye imitungo yagumye ku mugore mukuru. Byateye Nyirabambogo guhunga umujyi yemeza ko adafitiye ubushobozi bwo kubamo. Mu nkengero Jabana, igihe agiye kumara acuruza agataro nta kintu gifatika kigaragarira amaso yakuye muri ubu bucuruzi, n'inzu y'ibyo ndabamo ni umugiraneza wabaye ayimutije. Icyakora kuzunguza byamufashije kurera imfubyi azirihira amashuri yisumbuye, kubona akazi biza kubabera ikindi. Nk'uko ubutegetsi budasiba gusakumira muri gereza abazunguzayi, Nyirabambogo nawe muri iyo nkubiri mu myaka yose ntashobora kwibuka inshuro yajyanwe igikondo kwa Kabuga.
Umuntu abagenewe agakombe kari kariya katoya bagaburiramo abana nka saa 8 bakaguhamo duhungure tuvanzemo n'udushyimbo dukeye ubwo ukazongera kutubonesha iyo bakujyanye igikoro nuko ngo kugenda ukabaho
uribuka inshuro wagiyeyo
yewe nagiye inshuro nyinshi cyane zirarenga ijana nkakubitwa amaguru bakagira intuza ibisebe nkakoboka akaba niyo maze icyumweru ntabasha gusohoka mu nzu kubera imvune no kuryama ahantu habi ukaryama kuri iyo sima ariko badutuka ariko baducunaguza twaraho kubitikiye byatubereye ibibazo cyane
bakuvuga ubyinshi by'imvange Kigali we aha
Mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka bashinzwe umutekano Nyabugogo nibwo bishe Theodosi wa Mahoro bahirimbanira kumwambura ibicuruzwa bye mu kajagari urupfu rw'uyu nyiramambo gwafata nk'umwe mu buzukuru be mu muhanda rwakoze ku mitima ya benshi
Mahoro yarambabaje n'ubu ngubu iyo mbitekereje nabwo rwose ndababara kuko bahombeje igihugu umusatsi mbega wahise utuvaho twese twari tuzi twese ko bagiye kuzijya batwica ariko meya w'umugi yaradutabaye ako kanya rwose aki byumva yahisa dutabara razara turundarunda adukoresha inama turamushima cyane
kimwe na bagenzi be mu bucuruzi ubutegetsi bufata nk'ubuteza umwanda mu rwa mukuru w'u Rwanda Kigali yemeza ko hari ubwo bajyaga biyumvisha ko hari zimwe muri za gahunda za leta zitabareba kandi ngo bifite ishingiro
hari ubwo twavuga tuti ko twavukiye amezi 9 ariko leta ikabitatuze hakaba niyo twiganyiraga po nta uzayajya gutora tuzabireka ntacyo dutorera ariko tukavuga ati baho nuko perezida ari ngo rero tukajya gutora ariko tukavuga tuti rwose ntaguriti tuzi
magingo y'ubutegetsi bw'ikigali bwashyize amasoko ku bazunguzayi kwisonga mu babonye imyanya nyirakuru w'abazunguzayi arimo
ubu ngubu ndi kuranguza amafaranga niba ari menshi ni bitatu ni bibiri nagira amahirwe nkabona bine ubwo mba nariye nabi nkarya nk'ibijumba nkarya nka turi adutoki twirwitano ubwo akaba ari bwo mbona uko ndangura nyine
mu ntumbero y'ubutegetsi kuri aya masoko bwahaye abazunguzayi ni uguca akajagari umwanda mu bucuruzi butemewe kandi abazunguzayi bakazayakoreramo ku buntu mu gihe cy'umwaka nyuma bagatangira gusora mu bigaragara kuri bamwe barimo na nyirakuru w'abazunguzayi nta gihindutse bishobora kuzabagora kuzabona imisoro mu gihe cyagenwe
yakereka baduteye inkunga naho ubundi bataduteye inkunga ntabwo twaguma mu isoko kuko urabona biriya ducuruza umuntu afite uturonji 10 umuntu afite uturonji 20 urusenda yaguze 500 nuko nguko ducuruza mbega
aya masoko kuri bamwe mu bazunguzayi na mashimwe atagira uko angana ku butegetsi gusa birasa naho ubwabyo bidahagije mu izina ry'abazunguzayi nyirabambogo yahaye ijwi rya Amerika ubutumwa butomoye
ubutumwa ijwi rya Amerika yatuvugira yadusabira inkunga kuko n'ahandi hose batera imbere ari uko leta yabahaye inkunga tujya twumvaho Kagame yagiye uburyo abatera inkunga turasaba perezida wa Repubulika rwose kugira ngo Imana imukoreremo natwa dutera inkunga turebe uburyo twatera imbere tukazamuka n'iyo butumwa mpayijwi rya Amerika kugira ngo nayo ituvugire
mu kugerageza kurandura burundu mu bucuruzi mu minsi ishize ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali bwashyizeho amabwiriza ahanisha ibihumbi 10 by'amafaranga kubagurira n'abagurishiriza mu mihanda n'amabwiriza akiri mu nyandiko gusa umwe kuri muri aya masoko abazunguzayi baranguza amafaranga make cyane nk'ipantaro zitarenze 3 cyangwa imikandara 5 barayajyamo bagategereza abaguzi baheba bikarangira basubiye mu muhanda ariko nyirabambogo umaze imyaka 35 mu buzunguzayi yizeye ko ibintu bishobora kuzaba byiza mu myaka iri imbere akabagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'inga aho bitamuri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jende mingitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru Nawe turagutumiye ukurikirijwe ijya America huri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi tsakumi
radio y'ijya America i Washington DC Ikinyamakuru iwacu citwaye kuri wa kane mu butungane kubera umenyesha makuru wacu Jean Bigirimana yazimiye kuva ku igenekerezo rya 2022 kwezi kwindwi uyu mwaka mu birego citwaye mu byo citwa plainte contre X mu gifaransa kuko wamunyuruje atazwi ico kinyamakuru kandi cashize ifoto nini y'uwo umenyesha makuru mu bigo byacu mu ntumbero y'ukumuhoza ku mutima Eloge Wilkaneza yakurikiranye iyi nkuru
Amenyesha makuru wo mu kinyamakuru wacu n'abandi bakozi bacu bose bazindutse bambaye udupira twirabura mu gikiriza hari foto ya mugenzi wabo Jean Bigirimana iri mu ibara ryera iruhande y'iyo foto hari amajambo yanditse mu gifaransa yavuga ati en souvenir de Jean Bigirimana disparu le 22 juillet 2016 nous n'oublions pas Umuyobozi w'ikinyamakuru wacu Antoine Kaburahe iyo yahungiye mu gihugu cy'Ubirigi yarungitse ubutumwa muri ubwo butumwa bwanditse mu gifaransa yasanuri kaganiriza Jean Bigirimana ubwiwe bimwe mu byo yanditse nuko Bigirimana atazokwibagirana mu mitima y'abo bakorana n'abakunzi b'umwuga wo kumenyesha makuru yanamubwiye ku izina ryiwe itazozimangana ku isi kuko hari abana biwe b'abahungu babiri hanashizwe kandi mu bigo by'ikinyamakuru wacu ifoto nini ya Jean Bigirimana iri kamajambo nka yari kudupira Leandre siko yavuga umuyobozi mfata kibanza wa wacu yatubwiye ubutumwa iyo foto yerekana
nuko tudashobora kumwibagira na rimwe ubutumwa nuko ababijejwe abifitiye ububasha kandi babirekuriwe tubasavye ko babandanye batohoza barondera kugira ngo tumenye neza umenyesha makuru wacu Yohani Bigirimana ahari umujyango wiwe ubimenye
Indwe rero turimo ikinyamakuru wacu cyayihariye cyongera kiyitirira Jean Bigirimana hari bimwe mu bikorwa z'ico kinyamakuru vyahagaritswe mu ntumbero yo kumuha gaciro
Munazi uko kinyamakuru iwacu gifise umuhora urukana bumenyi ku munsi turavuga inkuru kinyamakuru iwacu kirafise web tv barabantu nzenye ibicapo amashusho abari hanze muri indwi rero twavuze tuti reka dufate ingingo yuko atakintu na kimwe dushira ku muhora wacu kugira ngo habe indwi y'icunamo twerekane akababaro kacu kandi namakungu n'abagenzi bamenye yuko tubabaye kubera izimangana ry'umenyesha makuru wacu Yohani Bigirimana. Ikinyamakuru gisoka kundwi egwe jo kizosoka ni ikinyamakuru kizoba kidasanzwe kuko kizoba cerekeye ubuzima bwa Yohani Bigirimana ukuntu yatwawe ico iwacu yakoze kuva akitwagwa gushika ubu kandi cyo nemenyesha abantu nuko ico kinyamakuru cejo kitazogurishwa tuzogitanga ku buntu kugira ngo abantu batari bake bamenye uwo Yohani Bigirimana abashobora gufasha badufashe
naho banyuruje Jean Bigirimana ataramenyekana ikinyamakuru akorera cahisemwo kwitwara mu butungane
ubutungane tugiye kubwitura mbere bitarenze uyu munsi tugira tubushikirize ibirego byacu kugira ngo bubandanye budufasha kugira ngo tumenye ukuri tumenye aho uwo menyesha makuru wacu yobari nta muntu twitwarira kuko gushika ubu ntituramenya uwamutwaye mugabo turavuga tuti turitwariye umuntu X niko bavyita kugira ngo bobo barazi butungana ukuntu bace babimenye nta muntu rero twitwariye kuko nta muntu turamenya tuti niwe yamufashe niwe yamutwaye niwe amufise urumva rero twe tuvuga tuti twitwariye umuntu X cyo bita mu France plainte contre X
umenyesha makuru Jean Bigirimana yazimiye ku igenekerezo rya 2022 ukwezi kwindwi uyu mwaka ikinyamakuru akorera n'umuryango wiwe bemeza ko yazimiriye muri zone ya Bugarama mu ntara ya Muramvya hagati mu gihugu cy'u Burundi gushika ubu amatohoza yakozwe n'umugwi w'igihugu wigenguje ari wagati y'akazi na muntu CNIDH igipolisi cy'u Burundi hamwe na parke mu ntara ya Muramvya ntarerekana vy'ukuri cashikiye uwo menyesha makuru Agataho wundi umenyesha makuru yarafungiwe mu iperereza ryo Burundi kuva ku munsi wa gatanu windi guheze yareku Gisa Steve yakoze akorera radio Buja FM yabwiye ijwi rya Amerika ko yumva umunezero anashimira abantu bose harimo n'umuryango wiwe bakoze uko bashoboye kugira ngo arekurwe icyaha yari yagirijwe cyo guhungabanya umutekano w'igihugu yacejejwe ko umumenyesha makuru w'Igisaka avuga ko agiye kubandanya akora umwuga wiwe yubahiza amategeko n'akarangamutima kawugenga nk'uko yari asanzwe abigira. Eroje uri Kaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefoni igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, makirundi na makinyarwanda. Mukanya turasozera ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri isaha yamara imbere yaho. Reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije. Muhanuzi adasanzwe ushyira hamwe mpuzamakungu ni ku vyerekeye gufata ingingo zo tuma ihonyabwoko ritaba. Adam Dieng yerekanye impungenge ku majambo yise ko aturira y'abategetsi mu Burundi ashobora gukokeza ubwicanyi, harimo amajambo y'umutegetsi akomeye w'umugambo uri ku butegetsi CNDD FDD Pascal Nyabenda aherutse gutangaza. Dieng avuga ko mu itangazo ryo ku itariki 16 z'ukwezi k'umunani mwaka w'2016 ryasohotse ku kibanza ngurukana umenyi cy'umugambo CNDD FDD Pascal Nyabenda icyo gihe yarayoboye umugambwe, yatangaje ko ihonyabwoko mu Rwanda ryari irimentanya ry'amakungu ryakoreshejwe kugira rikure leta y'abahutu yari ihari mu Rwanda icyo gihe. Intumwa idasanzwe ya ONU avuga ko ivyo byatangajwe na Nyabenda bishobora kubonwa nk'uguhakanya ihonyabwoko kandi bishobora gutuma haba umwuka mubi hagati y'ubwoko, haba mu Burundi canke hanze y'imbibe z'igihugu. Mugihe Butaliyano buriko buhangana n'inkurikizi z'ikinyamugigima cihaye inkumbi ku munsi wa gatatu, ikinyamugigima cigisigarira c'inguvu zo ku rugero rwa 4.3 cabereye mu gisagara ca Amatrice mu gice co hagati mu gihugu c'Ubutaliyano. Ico kinyamugigima cononye bakwa gituma abantu batekegwa n'ubwoba. Abagwanyi b'abakurde mu gihugu ca Siria bashigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ko basubiye mu bibanza byabo mu seruko bw'uruzi Euphrat. Ivyo bibaye umunsi mw'inyuma y'iko gisirikare c'igihugu ca Turikiya n'abagwanyi bacuditse naco bagize igitero mu gice cegereye urubibe. Igipolisi mu gihugu ca Afghanistan kimenyesha ko abantu 13 bapfuye, abandi 45 barakomereka inyuma y'igitero camaze hafi y'amasaha 11 ku ishure kaminuza American University mu gihugu ca Afghanistan ku mugwa mukuru Kabul. Mu bapfuye harimwo abanyeshuri indwi, abapolisi batatu, abarari iryo shuri kaminuza babiri, n'umuntu umwe arari ishuri impumyi iri hafi yaho. Kiza Besigye umunyepolitiki atavuga n'umwe na Leta ya Uganda ariko asaba abanyarwanda bari hanze y'igihugu kubandanya baharanira demokrasi muri Uganda, abasaba kuvugana n'amareta y'ibihugu babamwo, gusaba ayo mareta kubafasha mu rugamba rwabo mu gihugu cyabo c'amavuko no gukorana n'abari mu rugamba rwo guharanira demokrasi bari mu gihugu. Ivyo Besigye yabitangarije Ijwi rya Amerika ku telefone mu rugendo arimwo mu Bwongereza ahazobonana n'abanyarwanda baba mu mahanga. Mukanya mu nshuti rero z'Ijwi rya Amerika, mwakoze gukurikirana ibiganiro byacu. Ibiganiro twari tubafitiye muri uyu mwanya n'amakuru bigarukiye ngaha kuri mikoroma ari kumwe na Jeff Deniyongabo. Washize hamwe ibi biganiro ni Fatou Alimas Karara, enjeniyeri ku buhinga bw'ivyuma ni yari Nelson Lopez. Tubifurije rero mwese kugira umugoroba mwiza no kubandanya mudukurikirana kuri Radio Ijwi rya Amerika.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.